mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika bigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mbwiriwe neza abo turi kumwe, Eugenia Mukankusi ubasuhuza.
Abantu yahitanye nabari ku isoko nabandi nyene bari ko bari baje gusuma utwo basuma, gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwabashitse kwa muganga barakiza.
Uwo ni umukenyezi wahitwa Gasenyi, ni muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza, wabwiye ijwi rya Amerika ibyerekeranye na grenade ebyiri zatewe ku isoko ry'ahitwa Gasenyi. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu. Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Amakuru rero tuyakomereze mu karere. Grenade ebyiri zaraye zitewe ku mutumba Kivova muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza, yarahitanye abantu babiri. Ikomeretse izo za grenade zahitanye abantu babiri, zikomeretsa 37. Muri abo batandatu barababaye cyane, abakekwaho kuba baragabye icyo gitero batanu batawe muri yombi, bakaba barimo gukorwaho amaperereza. Ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ahatewe ayo magrenade yitwa mu Gasenyi, ni ku gasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Kivuga. Abaje kurema ku gasoko ko ku mugoroba niyo bahitanwe n'icyo gitero. Aba twabasanze mu bitaro by'i Gahombo ku mugwa mukuru wa komine bariko baravugwa.
Twari ruguru aho bateye yambe, naho badandaritse ibintu by'ibijumbo n'amavoka, numva rwavuye inyuma y'amazi rukorokeramye barabara. Natwe twari imbere y'aho badandaritse ibyo bijumbo, twebwe niko kwadusaragoye. Twetwa twirutse tuduga, icya kabiri cyaturikiye epfo yacu. Twebwe twirutse tuduga, icya kabiri nicyo cyahitanye abantu benshi. Bayiteye mu ibarabara hagati mu bantu nyine mu isoko.
Njye ni ukuvuga yuko njye nari ahantu nari nagiye kwisumira akaro kagabo. Burya rero imaze guturika, burya ndiko ndirukanka, burya rero niho nya bintu byaca bifata ngaha. Nifu sinzi yona nayitaye.
Uyu mukenyezi ari mu bakomeretse, avuga ko yaguye mu gahundwe yumvise amagrenade aturika ku gasoko ka Gasenyi. Asigura ko atazi icyo icyo gitero cyari kigamije.
Cyo twumvise gusa ya mbere yaraturitse, hanyuma haheze uwundi mwanya dushaka twumva iya kabiri nayo iraturitse. Nta kintu twatara kuko mu Gasenyi nta kintu kibi cyahora cyavugirwa. Ahantu nyine hafite umutekano udasanzwe. Twe natwe ibyo byarashyitse ahubwo twaratangaye. Abantu yahitanye bari ku isoko n'abandi nyene bari ko bari baje gusuma utwo basuma, gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwabashitse kwa muganga barakize, n'abandi bari kwa muganga nyene ahatandukanye. Fumvise nyene ngo bamwe bapfuye bariko baravuga babiri,
abandi bavuga ko bashobora kuba baguye mu mporero z'amatati y'amatongo.
Ke ikukuntu ndabibona ngo nabantu bapfa ibintu by'amatongo, ngo urumvura abona natwe twaciye tuhabonera kandi twatugiye kwisumira.
Iyi cyabwiye ko apfa ibintu by'amatongo,
abasigaye kwaho hantu nibo baguma bidoga ko aribo bari baje kurondera.
Bari bamaze iminsi babura basatura n'amatongo. Uwo muhungu yayiteye yarondera nyina n'uwo mwana. Urumva grenade ya mbere yayiteye atumbereje aho uwo mukase yarari, ya kabiri nayo baca bayitera batumbereje aho uwo muhungu nyine bapfukana kuri se gusa yarari rindi rero niyo bace baterepfi uwo muhungu yarari.
Ku gasoko ka Gasenyi twasanze musitanteri wa komine Gahombo, tumubajije ku byarabibaye yaturungitse kubaza kwa buramatari w'intara ya Kayanza. Aniseti Ndayizeye arongoye intara ya Kayanza yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, ubwo nyene abagera ku 37 barahakomerekera. Abakomeretse baciye bajyanwa mu bitaro bya Kayanza, Gahombo na Ngozi no mu yandi mavuriro atandukanye yegereye ako karere. Buramatari wa Kayanza amenyesha ko hariho abakiri ko baravugwa bababaye n'abandi bavuwe baca barataha. Uwo mutware avuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko amatati y'amatongo ariyo ntandaro ya byose, Ndayizeye amenyesha ko abantu batanu bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvuza matohoza akibandanya. Muri bo harimo umupolisi yari mu ikonji bivugwa ko ari we yikekwa ubwa mbere muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Ahandi hapfuye abantu ni mu ntara ya Bujumbura, mugenzi wacu Diane Ndonse niho ari adutegurira inkuru, aho abantu bane bo mu miryango y'abatwa muri komine ya Kanyosha iyo ntara ya Bujumbura bamaze gupfa bahitanywe n'ibyo bise ko ari biribwa bariye. Diane, uranyumva neza ku murongo wa telefone?
Ego me jene ndabumva.
Urakoze cyane kuba dukurikiranye amakuru. Aba bantu bitabye Imana bariye igihingwa cyangwa se giterwa kimeze gute?
Icyo giterwa ntikiramenyekana kuko kiri mu biterwa by'ivyimeza bikura bimeze nk'ibiharage by'ibirembegwa bisanzwe. Hari n'ibindi biterwa byitwa ikire mu Gifaransa byitwa inyame, bitamenyerewe na hano mu Burundi, bitarimwa cyane, ariko inyame zisanzwe ziribwa. Nibyo rero abo bantu bitiranije bagiye ahantu gucingero mu gisagara cya Bujumbura baca bagenda babisoromye baca kuyifungura.
Inyame ni ijambo ry'Igifaransa, ndibwira ko ari cyo twita mu Kinyarwanda ibikoro.
Ego.
Ye, none ni iki cyemeza ko ari icyo gihingwa cyangwa se icyo kintu cyimeza? Uravuga ko cyimeza. Ni iki cyemeza ko ari cyo bariye ko ataba ari indi ndwara yaba yabatwariye ubuzima?
Ego, nubwo atamatohoza arakogwa kuri ico gitegwa, nuko abantu bavuga bati umunsi bagitangura kugifungura mu ijoro ryo kuwa gatatu, uwa mbere yaciye yitaba Imana, ku munsi wa kane yafashwe acibwamo yongera dahwa, n'abandi nyene baca bafatwa bakurikirana uko, kandi n'abantu bo mu mihana ibiri iri ku bucimbiri bubiri, umwe ku gacimbiri ka Kibuye, abandi wundi muhana nawe uri ku gacimbiri ka Kibasu, bose bari ku mutumba wa Kavumu muri iyo komine nyene ya Kanyosha.
Ni imiryango ibiri, ntabwo ari abantu bo mu muryango umwe basangiye ibiribwa batetse hamwe?
Oya. Oya, ni imiryango ibiri, kubera yuko abashinga nta muri iyo miryango nibo bari bagiye gucingera baca bitahana muhira baca barabifungurira imiryango gutyo rero baca barafatwa. Kandi ikindi nacyo nuko naho babisheshe inkoko zine n'impene nabyo nyine byarapfuye kubera byariye kuri ibyo bifungurwa.
Ubwo se byaravuye kuki kugira ngo abo bantu bajye gushaka ibyo biterwa babirye, kandi uvuga ko bitari ubusanzwe bitaribwa?
Mu bisanzwe hanini barabyitiranije nibyo bigicho gitegwa gisanzwe kwiribwa citwa ikira ico inyame mu Gifaransa, ariko baravuga yuko basanzwe bafise n'ubukene bwuko basanzwe bafise n'ubukene bw'ibyo bafungura. Imiryango y'abatwa nyene hari isanzwe itaranatera imbere, uravye n'inzu babamo zisambutse batari bwashobore kubaka neza, zavuye ko amabati basakaje. Hama kandi ikindi nacyo nuko bavuga yuko bafise ubukene budasanzwe, badashobora n'ukuronka ingene bahamba nabo bantu bandi, kandi babavuga ati ahubwo babatabare bababe hafi, kuko n'abari kwa muganga baguma bapfa umwe ku munsi, n'abandi bategeye ko bashobora gukira bavuga bati bababe hafi babafashe no mu guhamba.
None abo bantu bitabye Imana ni uravuga ko ari mu miryango ibiri, n'abantu bakuru hari cyangwa se harimo n'abana?
Muri iyo miryango ibiri harimo abo ba serugo, bose barapfuye uko nyine abo bari bagiye gucingera bakayizana muhira. Hama hariyo n'abana rero, harimo abakuze w'imyaka 24 n'uw'imyaka 5, ego n'undi w'imyaka nyine 18.
Nge nta kiravugwa ku bari mu bitaro uko baba bamerewe.
Nta makuru mashasha bafisetse ko gusa bavuga ko ati bagwaye barembye, kandi bavuga bati hari n'abavuze bati ntitwo kwirwa turaja kwa muganga ngo badutere amaserumu, ati kubera abo batera serumu baca bumva ngo bapfuye, bahisemo guma bafatira iyo miti muhira.
Ni ubwo barimo kwivuza imiti ya Kirundi?
Ego, iyindi miti yindi ngo kunywa amata n'amakara ngo n'amamesa banwa.
Ntibyoroshye nko kubabwira bakagana abaganga. Yegura, urakoze cyane Diane rwose. Nubwo inkuru irababaje kubona abantu barya igihingwa nk'icyo kikabatwarira ubuzima no kwihanganisha imiryango yabo. Urakoze.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukire noneho mu Rwanda. Minisiteri y'ingabo iravuga ko umuturage ushonje nta mutekano abafite, akaba ariyo mpamvu ibafasha mu bikorwa by'iterambere. Kuri wa gatanu, Claude Ganza Munyamagana yari mu karere ka Nyabihu, aho abasirikare bafashije abaturage gutera imbuto y'ibirayi ku buso bwa hegitari 20, maze adutegurira inkuru.
Umuturage ushonje abafite umutekano. Umuturage udashobora kurihira minerval umwana we abafite umutekano. Umuturage udashobora kwivuza abafite umutekano. Umuturage udafite ifaranga ku mufuka.
Uyu ni ministri w'ingabo z'u Rwanda General James Kabare waganirizaga abaturage bo mu murenge wa Muringa mu karere ka Nyabihu, nyuma yo gufatanya nabo gutera ibirayi mu mirima yatunganijwe ifite ubuso bwa hegitari 20 zigomba guterwaho toni 40 z'ibirayi. Ni mu misozi ihanamye ihinzwe bwa mbere kuva ikimara gucibwaho amaterasi, ariko barateganya ko bazajya basarura toni 25 kuri hegitari imwe. Abaturage bafite amasambu yahujwe baravuga ko ubu bizeye kuzabona umusaruro uhagije, kuko ubundi batezaga neza.
Bizatanga umusaruro kuko aya matarasi burya iyi imvura iguye na yafumbire wasizemo ntabwo ivamo. None ukajya uhera ko ukajya wongeranya agafumbire kagahamamo.
Ubusanzwe nta musaruro mwabona guhagije mbere
yo kubaho. Ubwo usura abona amakuku garaturukira ruguru ukabona ko hari ikintu cyaboneka.
Umusaruro wari muke cyane, ariko kubera twabonye amatarasi turakeka yuko umusaruro uziyongera.
Uko byari biratari amatarasi umuntu yashyiragamo ifumbire, imvura yagwe ikabimanura nini yapuma umugezi ifumbire ikavamo.
Ibi birayi duteye kubera dufite imborera n'imvaruganda, ibi birayi bizera tuzagira umusaruro guruta ubwo twabonaga. Ntabwo amatarasi kubera agatari gahari ngwango yazaga n'agafumbire dusizemo ikagacika kagamanurira epfo mu mugezi.
Aba baturage bavuga ko uretse kuba imirima yabo iri ku misozi ihanamye, bari basanzwe bagorwa no kubona amafumbire n'izindi nyongeramusaruro.
Nyongeramusaruro natwayibonaga neza.
Byari bikaze cyane.
Ntabwo byoroshye.
Waje no gushaka ifumbire nyine kuri depo ugasanga ntayo. Nyongeramusaruro natwayiboneraga kugiye. Ubu turabyizera ko izaje irabonekera kugiye, kubera tuzaje turaba turi guhingira hamwe.
Minisitiri w'ingabo General James Kabare bavuga ko biri mu nshingano z'ingabo guharanira iterambere ry'abaturage. Yanasobanuye ko ibyari bimenyerewe nka Army Week cyangwa icyumweru cyahariwe ibikorwa by'ingabo byahindutse ingabo mu iterambere ry'abaturage, kuko ibyo zikorera abaturage bitamara icyumweru kimwe gusa. Yashimangiye ko umuturage ubayeho nabi nta mutekano bafite.
Imibereho myiza y'umuturage ni umutekano we. Ni ukuvuga ko ingabo zifatanya n'izindi nzego zose, nk'uko uyu munsi hano muri uyu murenge zafatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi mu gikorwa cyo guhinga ibi birayi. Uwo ni wo mutekano mwiza, ni wo mutekano usesuye, ni nayo mahoro mu gihugu. Mu zindi ntara hari ibikorwa by'ubuvuzi byatangijwe, hari aho bagiye mu gikorwa cyo kubaka amashuri, hari aho ingabo zagiye kubakira abatishoboye, hari n'aho zagiye mu bikorwa remezo bindi mu gihugu hose, mu ntara zose z'u Rwanda.
Minisitiri Kabarebe yanagarutse ku budasabwa ingabo z'u Rwanda.
Ingabo rero z'u Rwanda aho zitandukanira n'izindi ngabo z'ahandi ni uko mu gihe hari amahoro, ingabo z'u Rwanda ntabwo zashyira amaboko mu mufuka, ntabwo zakwicara ngo zihembwe zambikwe zidafite icyo zisubiza mu gihugu cyazo. Mu gihe cy'amahoro ntabwo bajya kwicara ngo baryame barege basinzire. Ingabo z'igihugu zigomba gufatanya n'abaturage mu bikorwa bitandukanye, zikagira uruhare mu kubaka igihugu. Niyo mabwiriza umugaba w'ikirenga yatanze aho ingabo mu gihe yamaze kubona ko akazi ko kugarura amahoro mu Rwanda zagakoze neza zifatanyije nawe.
Madame Janine Umuremyi uhagarariye mu ntara y'Iburengerazuba ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi avuga ko imbuto y'ibirayi yihariye kandi zabanza gutuburwa mbere yo kwikwirakwizwa mu baturage.
Icyo dusaba rero abaturage ni cyane no kubungabunga biriya bikorwa remezo, kuko ubundi uyu ufashe neza n'ibintu biramba ubuzima bwose, ahangiritse bagahita bahasana biba byoroshye. Kindi ni ukwita kuri iriya myaka rero twateye. Uyu munsi twateye imbuto y'ibirayi y'ubwoko bwa base, ni ukuvuga ni ubwoko buzatanga imbuto ku baturage. Umuhinzi niba ahinze ashyizemo imbaraga nyinshi, ashyizemo umutungo mwinshi, ni ngombwa rero ko awukurikirana akawurinda ibyonnyi n'indwara.
Bimwe mu byakozwe kuva icyumweru cy'ibikorwa by'ingabo byahawe inyito nshya cyatangizwa mu 2009 harimo kubaka amavuriro n'ibigo nderabuzima 60 abarwayi basaga 3600 bavuwe ku buntu indwara zitandukanye kubakira amazi batishoboye kubaka amashuri no guhanga imihanda mishya n'ibindi Minisiteri y'Ingabo kandi ivuga ko ibikorwa yatangije bizasozwa tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka bizasiga abantu 113 bavuye ku buntu indwara zitandukanye hubatswe amazi 961 n'imwe z'abatishoboye ibyumba by'amashuri 121 n'ubwiherero 108 no guhinga hegitari 2511 Claude Ganza Munyamagana Inyabihumbu Urengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika
urakoze cyane Claude muracyumva rero radio ijwi ry'Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inyota iracyari nyinshi kubifuza kumenya idarapo ibendera ry'u Burundi mu kiganiro muri isanga mukanya gashize mugenzi wacu Oriane Tangishaka yagarutse ku mateka n'ibisobanuro bihabwa ibendera ry'igihugu cy'u Burundi abatumirwa bari Patrice Ntafatiro wakoze ubushakashatsi kuri kahise kubimenyetso ndangagihugu cy'u Burundi undi mutumirwa ari Zeno Nicayenzi wahoze ari ministri w'ingabo mu Burundi mu gihe cy'u 1961 kugeza muri 1963 Bwana Nicayenzi aratangira avuga uwagize igitekerezo cyo gutegura idarapo ry'u Burundi nuko ryashyizwe mu mateka y'igihugu
ego cyane murakoze rwose kandi ndamutije mushinga n'Patrice Ntafatiro nagira ndamukengurukire ko yagerageje kumva ivyerekeye akahise k'idarapo ry'u Burundi antunge kandi nabo namwe mu ntunge nkoresha ijambo idarapo kimwe n'ibendera ariko noshima idarapo ni hamwe bivuga kimwe noshije wenza gukoresha idarapo Patrice akoresheje ibendera ntacyo ariko je wenza gukoresha idarapo none rero ijambo rikuru rya Patrice kandi kurikirani nuko twabanza tukihweza icyambere na mbere idarapo ry'u Burundi uwagize icyiyumviro cya mbere ati harageze ko twiyumvira gushyiraho idarapo ry'igihugu ese ubundi umushinga ntawe Patrice niba namwumvise neza yavuze ati ni leta mbirigi yavuze iti mwa Barundi harageze ko mugerageza mukiyumvira mugashinga idarapo izokwerekana u Burundi igihugu umushinga ntawe Patrice nagira mu bishobotse ko baguhije ukambwira ko ivyo mvuze ari vyo wavuze
niko nabishikirije kandi niko nabibwiwe nabo nabajije inkuru
egome none rero jewe mbwira mbanze mpagarare ngaho kuko iryo jambo rirakomeye mu majambo akomeye ryerekeye idarapo ry'igihugu muri 59 leta mbirigi ntiyashobora kuturya kara iti mwacererewe ikangure ariko haragira ko mwikukira none muzokwikukira mutagira idarapo yoba yaradukebuye leta mbirigi muri 59 muri 59 leta mbirigi ni ukuvuga abategeka u Burundi n'u Rwanda icyo gihe ntibashobora kudukebura batubwira bati tebutsa mwakererewe ejo cyangwa hirya y'ejo muzaba mwikukiye mutagira idarapo muzaba mwakererewe oya ntibyashoboka ko badukangura kuri icyo kibazo kuko muri 59 leta mbirigi umugambi wayo umugambi wa leta mbirigi muri 59 mu vyerekeye u Burundi n'u Rwanda cyari igihugu kimwe ku mu mategeko yariho cyari kimwe territoire du Rwanda Burundi niko citwa icyo gihe leta mbirigi ntiyifuza ko u Burundi n'u Rwanda byikukira kimwe kimwe ukwacyo leta mbirigi muri 59 yifuza ko u Burundi n'u Rwanda egome byo kwikukira ariko byiyunze mu gihugu kimwe nubundi icyo gihugu kimwe cyari kuvamwo u Burundi n'u Rwanda cyari guca kiyunga na Congo irya bita Congo Belge nubundi ibyo bihugu bitatu ni ukuvuga u Burundi u Rwanda ni Congo byaca byikukira ka gihugu kimwe gifise umwami kurya kw'ibi bihugu byo muri Amerika byo kwa Canada Canada ariko gifise umushikirangoma gusa umwami kazi wo mu Bwongereza niwe umwami kazi wa Canada. Ni nuko niko byari byubatse umugambi wari uwo 59 kugira ngo Rwanda. None rero abantu bageye barumva fariki n'abarundi bonyine. Abarundi bari si bose ni abarundi bari mu nama nkuru y'igihugu. Nibo muri 59 mu kwezi kwa gatatu no kwa kane inama kuri igihugu cy'u Burundi ishaje igitega ejo cyangwa hirya ejo turikukira. None rero twiyumvire ingene idarapo cy'igihugu cy'u Burundi gishasha kikukiye idarapo ryacyo ingene rizoba risa.
Tugerageje
aho ni muri 59 ukuri kwa 3 kwa 4 bashashe ibiteka
inama kuri igihugu cy'amashyaka n'akaya bagenda bera barabuntu bari babigire cyumvire bagize bagishikirije gute mu ngiro ninde basabye ko yori bumba yori chapa byagenze gute
aho urakagira amahoro naho nagira nshike kandi urantabaye uramfashije aho dutera imbere abo bashinga ntahe umuntu amaguru y'igihugu bashaka bavuga bati ubu turuguruye turasavye abashobora kuducatira idarapo rizoranga Burundi umunsi tuzoba twikukiye ingene rizoba rimeze. Ihiganwa iruguruka abatsindiye ihiganwa bari babiri ihiganwa ry'ihiganwa yari Bisuriye do Sensimo uwo ni umubiri yakora mu Burundi yari mu Burundi icyo gihe yari muri aba basikura amazu ajite yabatanije arakora no hanyuma twikukiye arakora ibwami. Uwo Dusuriye do Sensimo niwe yatanze icyiyumviro gitomoye charja mabara atatu cyane cyane ningene yinjira namwo akabumba akakibumba darapo rya kera ry'i Burundi ryo ku ngoma y'umwami arya mabara atatu yerekeye arya mabara atatu iritukura n'ubu niko bikimeze n'urukundo dufitiye Burundi ibara cy'akatsi gatoto ni nakazoza ku Burundi umwizero ibara rya gatatu ryera n'amahoro n'umutekano ivyo arabitora arabicapa hagati mu muzingi ahashira ingoma nishaka ngiryo idarapo ry'i Burundi niryo byashinzwe byadugijwe itariki ya mbere ukwezi kwa ndwi 62 umunsi twikukira.
None ntabacinyemo
mu nama nkuru y'igihugu
niwe
baritoye Sensimo aricapa.
Sensimo niwe yatsinze amahiganwa rero
niwe yatsinze amahiganwa habaye ihiganwa ryo gucapa idarapo ry'i Burundi.
Abo
uko niko byagenze kandi ivyo biri mu cegeranyo c'inama kuri igihugu uko kwa gatatu kwa kane 1959 ivyo nsoma ivyo mvura mu mutwe
ivyo birandika
birimo vyose ivyo mvuze byose birimo.
Reka duhaka ryo mushinga nahe nafatira na washikirize kubyo yari yaragerageje kutusigurira mu kiganiro giheruka ari abandi kumbe bari bigitanwa nabo nyene bashishiriza ibendera mushinga nahe ntafatira ijambo ni gwaho.
Ego ndaramukije umushinga ntahe ni cyayenzi ndagerageza gukurikiza kwa kuvuga idarapo nkuko kugira ngo tuvuge ururimi rumwe aho mu ntangamarara imbere yuko ntangura gushikiriza ibyo mvuga ngo bavuge ikintu nama mvuga mu biganiro byose mvuga ibintu nama mvuga mu bantu bose tuganira ndavuga ko je ibyo mvuga atari inziri bidahinduka nama mvuga ko ibyo mvuga bishobora kuba biri mikosa bikwiye gukosorwa aho rero kwa kugira ngo mbanze ndakumvise ko ibyo noba naravuze jewe mfise imyaka 51 n'ukwezi kumwe no munsi tariki 22 navuze tariki 22 z'ukwa gatatu 37 ibyo byaba jewe siho narindi ndukuvuga ko ibyo mvuga byose bijanye n'ibendera ry'uburundi bijanye n'idarapo ry'uburundi ari ibyo nabazize ari ibyo nabwiwe jewe rero aho kuri kurambwiye uti ni Sensimo yari capfuye jewe kuri ibyo inovuga nti urabifitiye ibyemezo kandi uvuze kuri kuri abisoma muri mucegeranyo cha ntwara nte na ndamukiza 59 nanze ndakubwiye ko jewe ndiko ndabyiyumvira kuko ndiko ndiga akahise mu mashure nize jewe narabonye ko haruze ikintu harabuze ibintu twiga bijanye n'ibimenyetso bikuru bikuru by'uBurundi muri ibyo hakabamwo idarapo ry'uBurundi muri ico gihe rero jewe nto nabaza abombaza nibande nabo nabanyegereye nabashinga ntaye bo kumutumba nabashinga ntaye biyo nize yo naciye mu giheta mu Kayanza no mu Ruyigi hanyuma niho nahaba rero nshika kuba nyagiheta abantu bakera bambwiye ko bari bariho mu 1999 nibo bambwiye bati kujya nabisiguye ko uwitwa Mirele Kano Paul n'uwitwa umugani atari umugani Rudoviko rwa Gasore baje kurundira baje kurundira abo bumba igishusho kijanye n'ibendera ry'u Burundi mu 1959 bumva ko duhuriza n'imiburi ihuriza ahuriza kuri uwo mwaka 1959 aho ndakubwiye rero ko bakandi banyagiye ko ibyo rero banyagiye ni kubyumva neza ni ukuvuga ko ni Mirele Kano na rwa Gasore baje mu giheta kurondera abantu bashobora kubumba idarapo ry'u Burundi abo babibwiye ari uko babyumvanye uwo Mirele Kano ari uko babyumvanye uwo mugano atari umugani Rudoviko rwa Gasore bavuga ko basabwe ko u Burundi bwogira idarapo ry'u Burundi
yari muri ayo mushinga nayo ntafatiro ntabaciriyeho byari iryo higanwa nyene bari bariko bararondera abantu baje muri iryo higanwa
byari iryo higanwa bariko bararondera kuko ari ikintu kutiba gikwa jewe nisubire mu gatoyi novuga nti ibyerekeye ingoma y'u Burundi abari abakuru bakuru mu ngoma y'u Burundi je ndabyumva mugabo hari ikintu dukwiye kumenya ko mu gihe tariho hari mise nationale royale niho hari novuga nti ibi kuru bikuru byakoreshejwe n'abami b'u Burundi muri icyo gihe umwami yari ariho ni mwambutsa wa kane niho hari ibintu Zakariya Bandoyaha yakora yabumba rero aho ambwiye ko ari raporo yabaye mu kwa gatatu no mu kwa kane je tushaka kubihakana kubera ko ntabyo ndiko ndasoma we niwe arika bisoma mugabo nanjye ndamubwira nti jewe nanjye nkurikiza ibyo abakurambere banganiriye aho rero iki cyakiba nuko turaba abakurambere ibyo bikure mu mutwe cyane abakurambere byagenze gute ni kibazo umuntu aca yibaza mugabo naho bikaca bigaruka ku kintu kimwe gikomeye naho iyo nama nkuru y'igihugu yoba yarakoranye jewe ndemeza nafite ndemeza ko ibendera ry'u Burundi ryabumbwe n'uwo Ndikumana wa Ndiyaha akaba yaranagize na Ambreme Nationale akaba ariwe na chafte na Ruburundi amarche murakoze ndabakengurutse
mushinga nahe nyicayenzi duhereye aho nyine mwese muri mbi uko aya mabara rica nkuko kuntu ricapwe nibuni byari kimwe tugarutse ku mukuru wa mubirigi yitwa Saint Simon yoba kumbure yari yitiriye ico uwo mushinga nawe w'igiheta yari yarabumbye ibyo ni kimwe ikindi twemeranya yuko byatapwe canke byarabumbwe kuko ni kimwe mu kintu twashimitse ko tubaza cyane mu kiganiro giheruka yuko ibendera ry'u Burundi amateka yaryo ari uko ryabanjije kubumbwa ntiryacapwe mu bivuga ku iki
ubwa mbere hariho urumva icyimbiro kivutse mu hagati y'abantu babiri Mirele Kano na rwa Gasore mu vyerekeye idarapo ry'u Burundi rya mbere rwa Gasore na Mirele Kano ntibashobora gufata icyumviro ngo bagishyire mu ngiro ngo bagende barondere umuntu aribumba arishushanya mu kuribumba ntibyakunda kuko muri 59 rwa Gasore na Mirele Kano nta kintu bari bajejwe mu gihugu muri leta mu nama nkuru y'igihugu abo bombi ntibarimo
radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda icyo kiganiro rero nicyo tunasorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha baganiraga rero ku mateka y'ibendera ry'u Burundi. Mwakoze mwese kudutega amatwi, mugire ibihe byiza.